Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kurisa.
Tushadutira kama abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kujya kurondera makuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko. Benshi ni ukutatahura amategeko.
Uwo ni Bwana Ramadhan Karenga, uyobora urwego CNC rushinzwe kugenzura ibikorwa by'itangazamakuru mu Burundi, yongera kwibutsa ko abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika na BBC bemerewe gukora ku mugaragaro nubwo imirongo ya FM yayo maradio igifunzwe. Inkuru n'izindi zibanda ku Burundi no mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yemeje ku mugaragaro ko Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, aziyamamariza umwanya wo kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa bita Francophonie. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe muri icyo kiganiro na Bwana Paul Kagame yahise atangaza ko Ubufaransa buzashyigikira kandidatire ya Madame Louise Mushikiwabo. Iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Urwego CNC rushinzwe kugenzura ibikorwa by'itangazamakuru mu Burundi ruratangaza ko rugitegereje intumwa za Radio Ijwi rya Amerika n'iza BBC kugira ngo basuzume niba bakuraho ibihano byo gufunga imirongo ya FM bafatiye ayo maradio mpuzamahanga. Karenga Ramadhan mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu yibukije ko abanyamakuru b'ayo maradio babandanya barangura akazi kabo.
Karenga Ramadhan arongoye CNC yemeje kwindongozi za maradio mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na Radio BBC bandikiye ugo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe, ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradio.
Kubijyanye na Voix d'Amérique natwandikiye kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa Rusama, nibemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi, ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri, kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomanuka i Burundi. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye, tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura, ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Eka no kuri Radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe. Ramadhan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashyirwa mu ngiro, kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri icyo kibazo.
Ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo, cyane cyane kubijanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwaho y'umwuga, na cyane cyane amategeko agenga iyo radio. Bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ku bagize uruhara muri icyo kiganiro, bakananemera kuzotanga umwanya kuri Leta y'u Burundi yoyo yari yituye CNC ku biganiro byacu kuri iyo radio, yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radio.
Ku bijyanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradio, babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu. Umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abamenyeshamakuru bafise uburenganzira bwo kurondera amakuru.
Twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voix d'Amérique kuri bande FM, kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi. Ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe. Ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu so muntu wese abaze amategeko abagenga so muntu wese aba yasoma iryo tangazo rya CN tusha dutera kamo abarongo y'inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera makuru ariyo hose no burenganzira bwo munyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi no kutatahura amategeko
ugwego sense gwatezuriye ibihano ikinyamakuru Loronvo cyari cyafatiwe Ramadhan Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongo y'icyo kinyamakuru cha leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu Giswahili n'Icyongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano ugwego sense gwafatiye ibihano iradiyo y'u Amerika hamwe na radio BBC cyo kutavugira ku gataka ku Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
mu gihe hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo hatorwe ingengo y'imari y'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba uzakoresha umwaka utaha hari ibihugu bigifitiye uwo muryango umwenda w'intwererano zawo muri byo harimo Burundi icyo gihugu cyacyafite nibirarane byo mu myaka yashize ni nkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri arusha muri Tanzania
umwaka w'amafaranga w'umujyango wa Afrika y'ubuseruko ugira uhere nuwatanguye mu kwezi kwindwi umwaka uheze hari hatekanijwe ko hakoreshwa ayagera ku miliyoni 113 y'amadolari ya Amerika ibice 48% kwijana vyari gutangwa n'abatanga imfashanyo ayanda gatangwa n'ibihugu bigize uwo mujyango ivyo bihugu bitandatu bigize uwo mujyango bimaze gutanga intererano ku rugero rw'ibice 59% gushika ubu igihugu kimwe cari gutanga yarenga gato imiliyoni 8 y'amadolari ya Amerika nkuko icegeranyo c'inama nshikiranganje iheruka kuba kivyerekana igihugu ca Tanzania nico kimaze gutanga intererano yose ibice 100% hakurikira igihugu ca Kenya kimaze gutanga ibice 97% ubwa gatatu hari igihugu c'Uganda kimaze gutanga ibice 79% ubwira kane hari igihugu c'Rwanda kimaze gutanga ibice 67% igihugu kiza mu kibanza ca gatano ni Sudani yepfo kimaze kuriha ibice 12% vy'intererano gisabwa ubwa nyuma haza igihugu c'u Burundi ico ntikiratanga na 10 mu mafaranga umujyango wa Afrika y'ubuseruko uri kurakoresha muri uno mwaka usigaje ukwezi kumwe gusa ngo uhere Burundi mbere buracafise nibirarane vyo mu myaka iheze yose hamwe ico gihugu giheranye ajyaba bimiliyoni 9 z'amadolari ya Amerika ni hafi miliyaridi 22 z'igice mu mafaranga y'amarundi mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze Isabelle Ndahayo umushikiranganje ajejwe yinjira y'u Burundi muri uwo mujyango yari yavuze ko igihugu ciwe kigiye gushiramwo ingufu kugira ngo umwaka kirihe kugihe
ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu cyaciyemwo murano ko turi ku gikogwa Burundi ntibwigeze bureka gutanga kandi muravye akigoro bwagiye buragira hejuru ingorane twa dufise nibaza ko atamuntu numwe ashavuriye u Burundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe nabandi kine gira kabiri no kubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari guherekeza ariko turiko turakora
ico cagiranyo c'inama nshikiranganje ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka kivuga ko kubona ibihugu bitaratanga intererano zavyo ku gihe bituma hari bikogwa bimwe bimwe bitaranguka neza muri ivyo harimo nko kuriha amasoko atandukanye aba yaratanzwe canke ibikogwa vy'inzego zitandukanye z'uwo mujyango umushinga mateka umwe yabwije ijwi rya Amerika kubwo bukene butuma hari n'amanama menshi asiba ingendo zidakogwa hagacafatwa ingingo zo gutubika umukanda kugira ngo akazi ntigahagarare ikindi nuko umuryango ucukoresha ayari mu kigega c'intega bizoza ibihugu byose bisabwa kuba vyikuye ko umwenda bifise gushika itariki 31 z'uko kwezi kwa gatanu ni naho inama nshinga mateka izoca itangura kwiga ayazokoreshwa mu mwaka uza w'ibihumbi 2018 ushira ibihumbi 2019 uzotangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gutaha Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Bamwanye namwe bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose. Mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi haracyavugwa ikena ry'ubuhanga n'ibitaro byo kubaga umutima. Abana bavukana indwara z'imitima imiryango yabo igira ibibazo byo kutabona uburyo bwo kubavuza mu bindi bihugu. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Bwana Alexis Butoyi, umuyobozi w'ishyirahamwe Maison Bon Samaritan, n'ishyirahamwe rihuza abagira neza mu mahanga bavura imitima ku buntu n'imiryango yabo bana barwaye mu Burundi. Reka twumve uko impamvu yatumye atangira icyo kigo.
Ego murakoze cyane ibikorwa byo gufasha. Twatanguye dufasha abana, twatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, ni ukuvuga twakwije imyaka itandatu tubikora. Ego niho twatanguye kurungika umwana wa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaronse ubuvuzi ku buntu. Hanyuma ababyeyi barabwirana n'abaganga baza baratumenya, abaganga bakaturungikira abandi bagwayi babona bikenewe, ama n'ababyeyi bakabarirana. Rero turatubarungika ku buryo gushika kuri ino saha tumaze kurungika abashika ku ijana mirongo irindwi bamaze kuvugwa iyo ndwara y'umutima. Umva ibikorwa naho bigeze kuri ino saha tuvugana, hari abari mu Bufaransa, hari n'abari mu gihugu cya Sudani, urumva n'abandi bimije kugenda. Ibikorwa bigeze ngaho. Murakoze.
Murakoze cyane. Kuvuga abana ijana na mirongo irindwi mumaze gufasha kugenda kuvugwa ku buntu mu mahanga, none mu Burundi twovuga yuko abaganga bagenda babarondera kugira ngo mubafashe kurungika abana baba bariko baravugwa mu mahanga, abana baba bari nkabangahe tuvuge nko ku mwaka?
So ku mwaka ni benshi cyane, n'ubundi hagenda bake. Ku mwaka twashobora kwakira amadosiye ari hagati ya mirongo umunani n'ija. Mu mwaka uheze twakiriye amadosiye ijana na cumi n'abiri. Ariko urumva twashoboye kurungika mirongo itatu na bane.
Ni ukuvuga ko abandi baba babuze uburyo bwo gushika muri ibyo bihugu.
Benshi baritaba Imana bataragenda kubera baba barembye, umuntu ajava ruguru ashyire mu kadiroge i Bujumbura yatevye. Benshi bakitaba Imana bataragenda, abandi bakabaprogramu muri ibyo bihugu, akabura nayo gitabo cy'inzira, akabura nayo komisiyo medikale, akabura tepfo cya ruguru. Hanyuma bikagarira ngaha kava kitaba Imana. Urumva benshi nuko bigenda. Kuko burya mu biharuro umwana umwe ku ijana avuka afise ubwo bumuga bw'umutima.
None nk'aho umwana aba yabuze ayo mahirwe yo kugenda, uwundi arashobora guca ahabwa ayo mahirwe, uwundi yararindiriye yo kugenda muri icyo gihugu, canke barinda kwiyandikisha kundi gushasha?
Iyo tumaze kuvuga yuko adashobora kugenda kubera kubura uburyo, baca baha amahirwe abandi bo mu bindi bihugu, kuko ntibafasha Abarundi gusa, bafasha ibindi bihugu bishika ku mirongo itandatu.
None nk'abantu mu gihugu hagati mu Burundi baramenya yuko ubu buryo buhari cyangwa irishyirahamwe rihari kugira ngo babiture? Muraronka bava mu gihugu hagati babitura kuri iki kibazo cy'umutima w'abana?
Ni ukubwira yuko bashika ku mirongo icyenda ku ijana bava mu gihugu hagati. Abo twakira abaganga bo mu gihugu hagati baramaze kumenya irishyirahamwe, ntibabarungika iwacu, bacabarungika ku baganga b'umutima. Hanyuma abo baganga b'umutima nabo bagaheza bakabarungika iwacu. Ariko nk'umuntu ari ruguru bamurungise ku muganga w'umutima, akaba atari bwira z'i Bujumbura, araturondera tukamutegera kuri ya RBC, nyimba avuye Makamba tukamutegera mu Kanyosha, nyimba avuye Gitega tukamutegera kwa Siyoni. Hanyuma tukaba twamufatiye handevu ku mukardiologe, ama agaheza rero akaca umukardiologe amwakira, habaye hakibona agaca asubira inyuma iyo yaje ava. Bwije naho tukamurondera bamuraza ngaho i Bujumbura atafise imiryango iho ribaho indaro. Hanyuma tukegeranya ibipimo byose bamutumye, tugakora dosiye, tukayirunga ikiburaya. Nuko dusanzwe dukora.
Naho mutari umuganga w'umutima, abaganga muganira nabo baba bariko baravura abana indwara y'imitima bavuga ko biba biterwa n'iki? Ni ukuvuka gutyo canke hari ikintu gitera abo bana kuvukana n'ibyo bibazo by'umutima?
abaganga duha tuvugana abana bavuka bafise ubumuga bw'umutima hariho ikintu sindi navuga mu Kirundi hereditaire
kiva ku miryango
yego harimo nibindi bavuga yuko iyo umuntu yafashwe nabi yibungenza cyacu yaturubitse bishobora gushika hamwe n'ibindi yindi bitazwi donke natire yabishatse kuvuka n'ubwo bumuga ku mutima nk'uko ushobora kuvuka atano ufise ijisho rimwe rihumye urumva rero umutima ntiwaheze kwiyugara neza ugasanga umutima umwana avuta umutima wiyuguruye ahantu
ikigo rero cyanyu Bon Samaritain uretse kubavuze ko mugenda mukabatora kuri bus aho baba bashitse bavuye mu ntara ibindi bikorwa mu gukora ni nk'ibihe muri iki gihe murakira abantu ku kigo cyanyu ibindi bikorwa mu gukora n'ibihe
muri Bon Samaritain tuhafise turimidukora turimigwi ine abo bita abavolontaire
abakora ku buntu
yego nk'abo baza gutegera abagwayi bavuye ruguru abana batondeye kwa muganga turafise n'undi mugwi numva niyo miryango yahe Bujumbura iho hindara abantu baruguru badafise aho bashikira ngahe Bujumbura nabo nabiwacu urumva baradufasha tukagira n'undi mugwi rero wa gatatu w'abasenga basengera ama operation amaseze atandukanye umugwi ugira kane nubwo ari wese yumvise akamu twaterereje akihintumbere yo gufasha umwana ataba yinjiye mu uwo mugwi nawo w'abavolontaire abagirici ikimati ikintu gikomeye mu ishyirahamwe ryacu umva turiye umugwi ine yego
mwavuze ko murondera aba bantu umugwi wa gatatu abantu wa kane ukurondera aba bantu bafasha mu bijanye n'uburyo akenshi nk'itike y'indege iba isaba nk'amafaranga nkangahe ugereranyije n'amafaranga abaza gukoresha mu kuvugwa mu Iburaya itike y'indege baba bakeneye nkangahe
itike y'indege nk'ubu hariho ikunda kuba hagati y'amadolari 1,200 n'1,600 bivanye n'igisagara zovurigwamwo bivanye n'uko itike y'indege iguze hakirikare cyangwa iguze hagomba hagere ko agenda bijya hagati y'ayo mahera iminsi yose
nk'abantu rero bava mu gihugu hagati uburyo babukura he bigenda gute baragurisha amatongo kuko birumvikana ko amadolari 1,000 abari amafaranga menshi cyane ni nayo mpamvu twumvise akamo kanyu ko kugerageza kurondera ababafasha kugira ngo mushobore gufasha iyo miryango kuronka abagira neza babafashisha ayo matike yonyine baba basabwa abanyagihugu babigenza bate
usanga menshi bafise n'ibyo bagurisha ahubwo byaranaheze kugira ngo arinde ashika Ibujumbura ku muganga w'umuhinga nuko umwana aba yararembye cyane yaragiye mu bitaro kenshi ugasanga ndetse n'ibyo bagurisha byaraheze kugira ngo iyo tike y'indege iboneke agize agurisha itongo ntanakwize agihagurisha ibitungwa ntanakwize tukaja ku maradiyo isanganiro Radio Maria tugaterereza agatanga inimero abantu bakamuterera 5,000 agihe dukwiza agihe adakwiza byama byashitse bagasiba
kandi rimwe na rimwe birasaba yuko hagira uwo muherekeza bigenda gute yashitse uyo mwana yashitse Iburaya birasabwa ko ajanwa n'umuntu canke umuntu wo mwishira hamwe ryanyu ni wa muherekeza
tubwire rero ko dukora nakubwiye ko dukora turi imigwi ine ngaha mu Bujumbura nagusiguriye hari iyindi migwi rero iyindi itatu y'Iburaya dukorana twebwe hagenda umwana wenyine nashaka abafise amezi 6 umwana agenda wenyine twafise ayo mashyirahamwe y'abaganga bavura ku buntu iyo ni umugwi wa mbere ari nabo tuba twanukiye amadosiye umugwi wa kabiri ni imiryango hari imiryango yiyemeje ko ama yakira abana imiryango itari mike mu gihugu cy'Ubufaransa cyane cyane hanyuma uwo ni umugwi ugira kabiri umugwi ugira gatatu hariho abakozi bo mu ndege bishyira hamwe indege kompanyi y'indege ya Air France bakukurutse cyangwa bagikora abo nabo rero kubera bo batariho indege nibo bashaka gutora umwana ngaha Bujumbura ukamushikana mu muryango wemeye kumwakira wa muryango nawo ukamutwara kwa muganga aho hose ni kugira ngo amadepense abe make umva hagiye kujyamo umuherekeza zocheba vyinshi hamwe no kudashoboka bitoshoboka.
Birumvikana n'uburyo butari buke busabwa kugira ngo umwana afashwe muri iki gihe. None mufise abana bangahe barindiriye baronse umugira neza, baronse ibihugu bigiye kubakira, ni bangahe barindiriye kuronka ayo matike ivyo bipapuro vy'ingendo kugira ngo bashobore kugenda hanze y'igihugu?
Muri kino gihe twafise abemerewe gushika mu kwezi kw'12 bateza kuba bagiye bose bashika kw'15. Muga murabo ndiko ndaraba ku rutonde ndabona abashika batandatu batari capable no kwirihira n'igitabo cy'inzira. Umva ko ari benshi.
Birumvikana. Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'umushinga nahe Alexis Butoyi wo mu kigo Maison Bon Samaritain kifasha abarundi kubahuza n'abagira neza mu mahanga kubijanye no gufasha abana babo barundi kuvugwa mu mahanga ikibazo cy'umutima, ikibazo gihambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho hakiri ikibazo cy'ibitaro n'amavuriro y'ukubaga umutima. Nivyo tuko turaganira. Ni ikiganiro kandi rero kiha ijambo abanyonye biradishwe rya Amerika bagire ico baterereye ikibazo canke ciyumviro. Muri bande turi kumwe?
Nirorwe ndandi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo. Noneho mbere na mbere nashima abo bagomba gufasha abo bana, kuko buri iriya ndwara y'umutima ni indwara ikomeye cyane itorohera buri umwe wese kwivuza. Aba nashishikariza nyine n'abaturage bose kujya bakurikirana nyine ibyo bikorwa uko bigiye biteye, kuko nibo bifitiye inyungu cyane. Urabona kenshi kubona ati ikikujyana kukuvuza hanze birakuvuna cyane, ye nkumva ko bagakwiye kubishyiramo ingufu bakabitekereza. Ahubwo njyewe nabaza ni ukugira ni ukubafasha neza nta kiguzi na gito bashyizeho.
Nta mafaranga na make bishyuye uretse iyo tike yo kubashikana muri icyo gihugu.
Ndumva abo bantu ari ingenzi, barakoze cyane, kandi namwe ndabashimira kuba mumpaye umwanya. Ni rero ndabakunda cyane. Nsuriza ngo ka Jean Claude uri Gashanda.
Ego mushinga ntahe Butoyi, ayo mashirahamwe y'i Buraya aba yemeye kugufasha abanyagihugu, ahanini n'amashirahamwe ameza ate n'ibitaro biba vyemeye gufasha abanyagihugu muri Afrika n'ahandi n'amashirahamwe ate?
Oya, ntabwo ari ibitaro ubu, ariyo isanga amashirahamwe y'abaganga b'umutima, usanga nk'umuganga w'umutima yagize ishirahamwe hanyuma akarondera abamuha uburyo bwo kuvuza abana, kuko umva hanyuma twebwe tukamurungikira amadosiye hamana bakaba agacaronde ibitaro bizobavura. Hamana iyo miryango ibakiye kuyagiye mu bisagara byose byo mu Bufaransa, hanyuma twe tumurungikira amadosiye n'abagaprograma abana bivanye n'amahera ya ronse, bivanye n'imiryango yemeye kubakira.
Nicyo kimwe ni nk'ayo mashirahamwe cyangwa abo baganga baza mu Burundi baje kuvura ikintu runaka rimwe na rimwe twumva?
Ego ni nkacyo kimwe aho bitandukaniye, kiretse n'uko atawoza kuvura umutima ngaha kubera bisaba uburyo bw'abantu benshi n'umwanya munini n'ivyuma tudafise ngaha. Bajya bumva bavuye muri Hollande baje kuvura ubujana, baje kuvura gukura amenyo, umva sicyo kimwe, ni ibintu bitwa umwanya mutoya. Ego
urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika mu Burundi igihe cy'amezi atandatu. Radio Ijwi rya Amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu Burundi, nk'uko Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru wa sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura.
Kugira ngira iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu, n'uwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko ari ibindi bizonguruka bicakura.
Dukomeze n'amakuru yacu. Ikipe y'umupira w'amaguru mu Bwongereza Arsenal igiye kujya yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze mu gushyira ikirango cy'u Rwanda ku maboko y'imyenda yayo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumutakaboye.
Iki Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza yatangaje ko muri aya masezerano y'imyaka itatu u Rwanda rubaye umufatanya w'ikorwa wa mbere igize izajya yambara ku maboko amagambo Visit Rwanda. Aya magambo azajya agaragara ku kuboko kw'ibumoso guhera mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho abantu banyuranye bagiye batanga ibitekerezo kuri iki gikorwa. Hari bamwe bibazaga impamvu u Rwanda nk'igihugu rwahisemo ikipe iri mu bihe byayo bibi, abandi bakagaragaza ko ari intambwe ikomeye ko n'ubwo ikipe idahagaze neza ariko ifite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Abandi bakerekana ko amafaranga yatanzwe muri uku kwamamaza bigoranye kuzayagaruza mu bukerarugendo. Ijwi rya Amerika ariko ryegereye Bwana Sani Ntayombya, umukozi muri RDB ushinzwe kumenyekanisha amakuru, asobanura byinshi kuri aya masezerano. Uyu mukozi yavuze ko u Rwanda rwishimiye cyane ubufatanye n'ikipe ya Arsenal, avuga ko ubufatanye buzatuma u Rwanda rumenyekana ku isi hose. Ntayombya asobanuye icyo u Rwanda ruzungukira muri ubu bufatanye.
Arsenal's shirt, the one that they wear every day, where they will be seen, it will be this, the Arsenal shirt will be seen by 35 million, it's seen by 35 million people every day. So now imagine what that means for us. That will, that, when they see the name, Visit Rwanda, Visit Rwanda, people will start thinking, what is this country about? Why are they asking us to visit them? And then they shall start doing research. When they start doing research, they shall see, wow, Rwanda is home to the endangered mountain gorilla. Rwanda has the big five, has the rhinos, it has the golden monkeys, it has the chimps, it has the beautiful beaches in Lake Kivu. It has a wonderful nightlife in Kigali. And they shall find out that Rwanda is one of the biggest reformers in the world. They shall find out that our GDP is growing by over 7%. They shall find out that Rwanda is the ninth safest country in the world. Those are things that we Rwandans know. But the world...
Rero icyo ibi bintu bisobanuye kuri twe, nibabona ikirango sura u Rwanda, abantu bazatangira kwibaza uko iki gihugu kimeze, bibaza impamvu u Rwanda rubasaba kurusura. Nibatangira gushakashaka, bazabona ko u Rwanda ari igihugu gicumbikiye ingagi zitaboneka henshi, bazabona ko iki gihugu gifite bwa bwoko butanu bw'inyamaswa zishakishwa n'abakerarugendo. Bazasanga rufite inkura, rufite inguge, bazasanga rufite inkengero z'ikivu zibereye ijisho. Bazasanga kandi iki gihugu gifite ubuzima bwiza mu mujyi wa Kigali. Bazabona ko u Rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bitanu bitera imbere cyane. Bazabona ko ubukungu bwacu bukura ku rugero rwa 75%. Bazanabona ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bitekanye ku isi. Ibi ni ibintu dufite kandi twifuza ku isi imenye. Uyu muyobozi avuga ko uretse ubukerarugendo n'ishoramari, hari n'iterambere ry'umupira w'amaguru. Yavuze ko binyuze muri ubu bufatanye, Arsenal izohereza abatoza bigisha abana b'Abanyarwanda ndetse banahugure n'abatoza b'Abanyarwanda. Iyi kipe iri mu zifite abafana benshi ku isi, ni imwe mu zikunzwe mu Rwanda, ikaba ari nayo ifanwa na Perezida Paul Kagame. Gusa ngo izi mpamvu sizo zashingiweho ngo iyi kipe ari itoranywa gukorana n'u Rwanda. Teganya ko Visit Rwanda izajya itakwa ku byapa by'imbere ku kibuga cya Arsenal ku minsi y'imikino, ku byapa bigaragara inyuma y'aho batangira ibiganiro n'abanyamakuru no mu bindi bikorwa by'imenyekanisha bikorwa na Arsenal. Umwaka ushize u Rwanda rwagize abashyitsi bagera kuri 1,300,000, barimo 94,000 basuye parike eshatu z'igihugu zirimo ya Nyungwe, y'Akagera na parike y'igihugu y'Ibirunga. Ubukerarugendo kandi bumaze guhanga imirimo 90,000, bukaba ari imwe mu nzira zikomeye u Rwanda rukuramo amadevize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi, umunyamakuru wacu uri i Kigali mu Rwanda. Tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 no kuri shortwave kuri metero 19.22 mu gihugu cy'u Burundi.
Bamwanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire ko mwaduteza amatwi dushimire engineer Carlos wadufashe mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Lemasi Kalala wadufashe kugiranya amakuru muri studio ya gatani Washington mwari kumwe nange Edir Rwema tubararike ani makuru yacu mukanya samwe n'igice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali n'Ubujumbura mu Burundi.